nzamba
nzambira samirana
amakuru na Bonfils Niyongere.
Umunsi wa kabiri n'igenekezo rya kane mu nyonyo umwaka w'2025 ushize inama wagenzi mashini y'ukurikira radio inzamba gateka kawe ndabahaye mwiriwe ndabahana ikaze muri ano makuru twateguriye ayo twatorokanye nayo tukayahera ku ngingo nkuru nkuru ziyagize. Umwana umwe w'umunyeshuri yaraye yitabye Imana abandi 21 barakomereka ibisenge by'ibirasi 13 nabyo biraguruka mu mvura yaguye kuri uyu wa mbere muri zone Mubuga ni muri komine ya Ngozi. Abajeje intwaro basaba abagira neza kugarukira kubakozwe ko n'ibyo byago. Abanyeshuri ku ishuri ryisumbuye ry'ubuhinga ETS Kamenge bariko bariga kuva kuri uyu wa mbere imvo nuko abana barenga 10 bamaze gufatwa n'indwara ya kolera mu gatana amazi meza arangwa kuri iryo shuri. Umuhari mato Burundi Buhire uratangazwa n'ingene umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yihutiye kuja gukeza mugenzi we wa Tanzania Samia Suluhu igihe yimikwa kuningendo ifatiye gusamaza Abarundi na karere ngo yerekana ko igihugu cha Tanzania gishigikiye Burundi mu mabi akorerwa abanyagihugu b'Abarundi. Isaya gusa twari ko duca kumayange mu kanya n'idonito.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Umwana umwe w'umunyeshuri yaritabye Imana abandi 21 barakomereka mu gihe birasi bishika 13 byariko birasambuka. Ibyo bikaba byabaye ku muhingamo w'ukuru uyu wa mbere biturutse ku mvura y'igihugu zivanze n'umuyaga n'urubura yaguye mu mazone ya Mivo na Mubuga ni muri komine Ngozi aho n'imirima y'ibiterwa bitandukanye iri ku buringanire butaramenyekana nayo nyene yononekaye. Abajeje intwaro muri ayo mazone bamenyesha ko abahuye n'ibyo byago muri kino gihe bari mu kangaratete bagasaba abagira neza kugarukira kuri abo bantu bongere bafashe n'isanurwa ry'inyubakwa zononekaye. Pacifique Nkejimana
nuko bishikirizwa n'abajeje intwaro ngo muri zone ya Mubuga nuko muri iyo mvura yaguye nk'igihe cy'isahirwe z'umutaga ku ishuri ry'indaro ryitwa Ecole Alliance ryo ku mutumba wa Kayogoro umuyaga wasambuye ibirasi 13 kongera harasambuka n'uburaro bw'abanyeshure aho wononekaye imatera gishika kujyana 50 n'ibindi bikoresho by'abanyeshure byo mu ndaro bitari bike. Muri uyu mwanya nyene umunyeshure w'imyaka 13 yaritabye Imana abandi 21 nabo barakomereka bitewe n'ibibomoka by'impome z'amashure akiri karubakwa. Ibitabo by'abigisha n'abanyeshure nabyo nyene ngo bikaba byarononekaye. Abanyeshure bakomeretse baciye bajanwa kuvurirwa mu bitaro bikuru byo mu gisagara ca Ngozi. Ikiziga cy'uwo mwana naco kijanwa mu buruhukiro. Muri ico kiringo nyene muri zone Mivo yo muri komine Ngozi nyene yegeranye niyo ya Mubuga ngo iyo mvura yarononye imirima y'ibitego bitandukanye biri ku buringanire butaramenyekana. Aha twovuga nko mu mitumba ya Gahengeri, Mwungeri, Sare n'ahandi aho hononekaye imirima y'ibigori, imyumbati, ibiharage, ibiraya n'ibindi. Muri kino gihe rero abajejwe intwaro muri utwo turere bamenyesha ko abahuye n'ibyo byago bari mu kangaratete bagasaba rero inzego zo hejuru hamwe n'abagira neza kugarukira kuri abo bantu bongere bafashe no mu isanurwa y'inyubakwa zononekaye.
Arakenuye Pacifique Nkeshimana ishuri ryisumbuye ryigisha imyuga n'ubuhinga ETS Kamenge ryo mu gisagara ca Bujumbura ryahagaritse ivyigwa kuva kuri uno wa mbere imvo nuko bivugwa n'amasoko ku buyobozi bw'iryo shure ngo n'abagwayi bikiza c'indwara ya kolera bibonekeje muri iryo shure mu gihe hari ubukene bw'amazi meza kuri ETS Kamenge. Ababyeyi baranegura ko indongozi zititahi neza yabo bajeje cane cane ahahurira abantu benshi. Inkuru ya Jean-Georges Kibobora.
Ubwoba bwari bwinshi kuri ETS Kamenge kuva ku munsi wa gatandatu aho batangura kwibonekeza abanyeshuri bafise ibimenyetso by'ikiza cy'indwara ya kolera. Amakuru ava kuri iyo shuri amenyesha ko ku munsi wa gatandatu n'uw'Imana abarenga 10 bari bamaze gufatwa n'icyo kiza. ingingo yo guhagarika ibyigwa kuri iryo shuri yafashwe mu gitondo cyo ku munsi wa mbere mu ntumbero yo kugwanya irandagata ry'iyo ngwara ibangamira amagara y'abantu. Abanyeshuri biga bataha ntibemerewe kwinjira muri icyo kigo, baciye bategekwa gusubira inyuma nk'uko byiganwa na bamwe muri bo. Abanyeshuri biga baba mu ndaro muri ETS Kamenge basigura ko babayeho mu buzima butagira amazi meza, bemezaho kenshi babura amazi yo koga no gukora isuku mu mashuri no mu tuzu twa sugumwe. Naho ingingo yo guhagarika ibyigwa yafashwe, bo babona ko amabwirizwa y'isuku adashobora kugisha atanze mu gihe iryo shuri riri kwa abanyeshuri barenga igihumbi ritaronkejwe amazi meza. Bamwe mu babyeyi barereye kuri iryo shuri babona ko uburongozi bw'iryo shuri bwategerezwa kwitaho gusumba ikibazo cy'amazi meza, bucya abanyeshuri bagakingirwa hakiri kare.
Jaroje Kibogora arakenuye abakozi b'imishamwe rejidezo bakora bagahembwa ku munsi ku munsi bita ba journalier, baridoga ko bahabwa amafaranga y'intica ntikize naho nyina ku gahembo bagakaronswa nabi nabi. Abaganiye na Hadi Nzamba agateka kawe bavuga kandi ko bakora akazi gakomeye cyane gasaba ingufu mu ishyirahamwe kandi no mu gihe bishitse bakagwara batavuzwa nk'abandi bakozi basaba barongoye rejidezo ko abo subiramwo ibijanye n'agashahara abakozi bakora ku munsi baronswa. Julien Muzinga:
abakozi bishiramwe rejidezo ngo bahembwa amafaranga 2400 ku munsi bagakora akazi gakomeye cyane kuko badakorera mu biro, kandi hagize ikibazo kiba no gutaha ntibataha byongeye ko bakanabyirirwa. Muri aka kazi gakomeye bavuga ngo harimo kwirirwa mu miyobo bimbira amazi, kurondera ama index, gutanga amafakture kugira ngo abakiriya bashobore kwishyurishira hamwe. Bivanye na igihe kigeze uyu munsi ngo uyu mushahara n'ubishobora kubatungira imiryango, ikirenze ngo nuko n'utwo duke baturonka haheze amezi atatu, hakabaho no kwitwaza ko atagitorogiye ari kugira ngo ako gashahara kabashikire. Bavuga kandi ko kuva abana batangura amashuri batigeze baronswa uyu mushahara, bakaba batashoboye no kwirondera imbuto nk'iki gihe cy'itera ry'imbuto. Ikibabaje kandi nuko ngo niyo bagwaye batigire bavuzwa nk'abandi bakozi bakora akazi ka minsi yose. Abo bakozi rero basabishira hamwe rejidezo ko byo kwikubita gashi bakabongera umushahara, nayo make bakaja bayabarungikira kuri telefone hakoreshejwe ubuhinga bwa none nka za limikashe ubwitwaza uko igitoro cabuze rukavaho. Bagasaba kandi kuvuzwa nk'abandi hamwe no guhabwa amasezerano y'akazi. Mu ruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe twarondeye kuri telefone abayobozi b'ishyirahamwe rejidezo kugira abagire icyo bashikiriza kuri iyi myidogo y'aba bakozi babo. Turabakena.
Inzamba
tubandaye n'amakuru twabateguriye mu kwihuta kuja mu birori byo kurahira ku mukuru w'igihugu cya Tanzania Samia Suluhu Hassan ejo mu gisagara cya Dodoma, inyuma yaho atangarijwe ko yatsinze amatora yo kurongora igihugu cya Tanzania. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ngo yashatse kwereka abarundi n'amakungu y'igihugu cya Tanzania gishigikiye intwaro y'umugambwe CNDD-FDD n'intwaro ya Evariste Ndayishimiye, kandi atari byo na gatoya. Ibyo ni bivugwa na Emery Pacifique Igiraneza arongoye umuhari w'ibikorwa nkunda gihugu mapu Burundi Buhire, hasigura ko ishusho Ndayishimiye ashaka kwerekana ari uruhendo kugira abantu baje narwo. Tutega amatwi Emery Pacifique Igiraneza.
Ndayishimiye rero yagiye yo kubera iki kuki yitanganije akirukanga akaba umuprezida aboneka ari hariya? Ni kubera yuko Ndayishimiye agomba kutugumiza muri kwa kwiyumvira yuko Tanzania imushigikiye, kwiyumvira yuko ari umuridere ashigikiwe na Tanzania, Tanzania nayo akaba ari umuridere muri surejo igihugu gifite influence nini, kugira ngo kumbure nka opposition bumve yuko Tanzania imushigikiye. Ntibanibuke kuraba ingene bokorana na Tanzania nabo ubwabo nka opposition. Ashaka kugumiza abarundi muri bwa kutamenya ko kwiyumvira yuko Tanzania yari nabashigikiye n'igihe bari mu ishamba, kandi atari byo. Agomba kubandanya yubakira kuri ya opinion itariyo abarundi dufise kuri Tanzania, ituma tutagira mu by'ukuri imigenderanire ishitse n'ico gihugu. Rero mu gukora ivyo ashaka yuko abarundi tuguma twiyumvira gutyo, tuguma tubona yuko Uburundi bushigikiwe, ivyo bukora hari bihugu mu karere bibushigikiye. Ariko Tanzania ntiyitayeho utwara i Burundi, yitwayeho ko uwo twara wese atobangamira inyungu za Tanzania. Ico nico conyene gusa Tanzania ico kiraje ishinga. No kuvuga rero yuko nubwo umugenzi ageza kuraba womengo kubera ibivyabaye muri Tanzania n'ibyabaye mu Burundi womenga ibihugu bibaye bimwe mu byukuri si bimwe Tanzania ni igihugu kiriko kiratera imbere muri rusange gifite umutekano abanyagihugu atanjyane bafise atangorane z'amoko ndayishimiye ariko aratuzanamwo kandi bafise ariko ugasanga mu Burundi hoho turi igihugu cyanyuma gikenye ku isi igihugu atana kimwe mu byukuri atajambo gifise mu makungu kandi igihugu ndayishimiye yasubije muri zindyane z'amoko zo kuvangura agashira imbere bamwe abandi akabasiga inyuma
imbere gusozera no makuru ishiramwe defenders rikurikira ibijanye n'iyubahizwe ry'agateka kazi na muntu muri Afrika y'ubuseruko no mu hembe rya Afrika cyahimbaje kuri no wa kabiri imyaka 20 rimaze rivutse iryo shirahamwe rikaba rimaze imyaka irenga 10 rikora n'amashirahamwe ahana agateka kazi na muntu mu Burundi Petro Kavere Bonimpa arongo ishirahamwe APDH arashima uruhara ishirahamwe defenders ribandanya kugira kuva mu mwaka w'2015 amabi akogwa mu Burundi abandanya amenyekana biciye mu nzira nyinshi hamwe n'ukuntu ritahengesaje gufasha abandi hagati y'akazi na muntu bari mu ngorande zitumwe ahanini n'ubuhungiro buturutse ku gwimo bwo mu 2015
iyo shyirahamwe ryadufashije gushyiraho unani rw'amashyirahamwe yo mu Burundi twise coalition de défense des droits de l'homme au Burundi ni ni bicha cyane fije shyame de kandi kandi yuko amashyamwe yo mu Burundi yakigirwane kuva hate kiza cyo muri 2015 de kandi kandi yo ku handi rwayo yakiye yafasha amashyamwe yahunze yakigirwane na leta y'u Burundi rero haje washaka ni tangure ko mu byago nagifitiye bandasa ishyamwe rya aje kunda ba iyo wariye mu cyaro bubiri nkuri bandi bensha hanyuma ikindi ni cyo kwishi hamwe hanya gashaka kina muntu agize ibyago akagira makuba yagiye gukoreshwe kose bikamufasha mbe ndazi ukanya bo byafashije kugira abavye mu Burundi baronke uburyo bwo kugira abavyeyo nkaje nkani ukagira nari mfite ubashaka Yo 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 y ijaji fashizi kukuma watu ondulia na wanyene wakarondela hanyu magatwezi wakachabaji fasha wakaduhu vile kukura kujia tuandane kujia jeza na hotu watu likuwe higi hugu chatu kujia tujia jeze kujia tuashia haonya ya mari akogwa ni mwaro yu urundi.
Wakabayeri Petro Karabderi Mbonima harongo ishirahamwe Afko Dehash nino kuri jodwijiwe dushidu sozera ko amakuru twa teguriye kuruno wakabiri mfate akanya shimiri mwe mwese mwariko mwere ya kulikira shimiri wagenza ndumwe wese kuruhaya ya gize hugira ya makura waneke huku muyumvise tabi furiza kurwani wa mubidanyu na mubanyu na gahwane.